Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriho neza inshuti mwese, mu duteza amatwi ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbayikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Urwego rushinzwe gukumira no guca Burundi itsembabwoko mu Burundi ruvuga ko imigenzo y'ubuntu, kubaha ikiremwa muntu no kurwanya ukudahana ari ingenzi mu kunga Abarundi.
Ibintu bikomeye Abarundi bategerezwa kugaruka ko icyo abantu benshi bakunda kwita des valeurs ni nk'ubuntu, iteka, ibanga, ibikogwa, umujyango, ubugabo, ubushingantahe.
Uwo ni Bwana Jean de Dieu Mutabazi, ayobora urwego rushinzwe gukumira no guca burundu itsembabwoko mu Burundi. Igihugu cya Portugal kigiye kohereza impuguke za gisirikare muri Mozambique gufasha guhugura igisirikare cy'icyo gihugu, ni nyuma y'ibitero by'intagondwa byagabwe mu mujyi wa Palma. Abayobozi b'isi barenga 20 bashyigikiye igitekerezo cy'amasezerano mpuzamahanga yo gukumira indwara z'ibyorezo. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya, nimujye kure. Amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere ku mugabane wa Afrika. Igihugu cya Portugal kigiye kohereza impuguke za gisirikare muri Mozambique gufasha guhugura igisirikare cy'icyo gihugu, ni nyuma y'ibitero by'intagondwa byagabwe mu mujyi wa Palma. Ayo makuru yemejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Portugal, Augusto Santos Silva, wavuze ko icyo gihugu kizohereza abasirikare 60 mu gihe cya vuba bazafasha guhugura abasirikare bo mu mutwe wihariye guhangana n'imitwe y'intagondwa za Kiyisilamu. Abivuze nyuma y'amasaha make umutwe w'intagondwa za Kiyisilamu ugabye ibitero mu majyaruguru y'igihugu mu mujyi wa Palma. Kuwa mbere nta bantu bagaragaraga mu mihanda y'uwo mujyi nyuma y'uko izo ntagondwa zitangaje ko zawigaruriye. Leta ya Mozambique yatangaje ko abantu benshi baguye muri icyo gitero cy'intagondwa. Mu ntangiriro z'uku kwezi, umuryango Save the Children wita ku bana ufite icyicaro mu Bwongereza wari watangaje ko umutwe w'intagondwa za Kiyisilamu umaze kwica 1,000 by'abana muri Mozambique, abenshi ukabaca imitwe utitaye ku myaka yabo. Wavuze ko hari abicwa bafite imyaka 11. Save the Children yagaragaje ko ibitero n'urugomo by'intagondwa za Kiyisilamu bimaze gutuma 1,000 by'abana bicwa, abandi bagata imiryango yabo. Ambasade ya Amerika muri Mozambique nayo yavuze ko yiteguye gufasha guhugura ingabo za Mozambique mu guhangana n'iyo mitwe. Abayobozi b'isi barenga 20 bashyigikiye igitekerezo cy'amasezerano mpuzamahanga yo gukumira indwara z'ibyorezo, ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamilinde.
Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru uyu munsi, umuyobozi mukuru wa OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, Tedros Adhanom Ghebreyesus, yasobanuye ko bene aya masezerano yakemura ibibazo byagaragaye kubera COVID-19 mu rwego rwo gusangira amakuru, kwiharira inkingo n'imiti no kubanyamwigendaho mu bushakashatsi. Dr. Tedros Ghebreyesus yatangaje ko umushinga wa mbere w'amasezerano ushobora kuzaganirwaho mu kwezi kwa gatanu gutaha mu nama ngarukamwaka y'abaminisitiri b'ibihugu 194 bigize OMS. Igitekerezo cy'aya masezerano cyazanywe bwa mbere mu kwezi kwa 11 gushize na perezida w'inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Charles Michel. Uyu munsi abakuru b'ibihugu 23 batangaje mu binyamakuru bitandukanye ibaruwa imwe bose bashyizeho umukono bashyigikira aya masezerano. Barimo perezida w'u Rwanda Paul Kagame, minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Ubushinwa, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo ntibasinye uru rwandiko, ariko Tedros Ghebreyesus yavuze ko nabo bazaba bari mu biganiro byo gutegura umushinga w'amasezerano.
arakoze Thomas Kamilindi. Tubibutse ko iyi mwumva ari ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru avugwa mu karere. Urwego rushinzwe gukumira no guca burundu itsembabwoko mu Burundi ruvuga ko imigenzo y'ubuntu, kubaha ikiremwa muntu no kurwanya ukudahana ari ingenzi mu gutuma Abarundi bunga ubumwe. Ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Kubyinama nkuru y'igihugu ejere gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko mu Burundi ugwaruka harimo ururi mu mugambwe uri ku butegetsi n'ururi mu migambwe itavuga rumwe nawo rubwirizwa kwigishwa ingene bwobana neza. Jean de Dieu Mutabazi atwara ubwo rwego yibutsa ko imico n'imigenzo myiza yaranze Burundi bwa kahise ari ikwiye kubahirizwa kugira ngo umubano hagati ya bonse rimwe naho boba badasanga ivyumviro ube mwiza.
Twasanze hariho ibintu bikomeye Abarundi bategerezwa kugaruka ko ico abantu benshi bakunda kwita des valeurs ni nk'ubuntu, iteka, ibanga, ibikogwa, umujyango, ubugabo, ubushingantahe. Ivyo rero tukabona yuko ari ibintu bikomeye dutegerezwa gusubira kwigishanya, twigisha n'ugwaruka, tukigisha n'abuzukuru n'abuzukuruza kugira ngo turabe yuko ubumwe bw'Abarundi ukumvikana, umubano mu bantu wosubira gukomera icyo twita la cohesion sociale biciye mu kunagura imico kama y'Abarundi ariyo yaturanga, ariyo yatuma tubana neza mu mahoro.
Mu Rwanda rwo kurabira hamwe ingene Abarundi bosubira kunywana bagasangira kabisi n'agahiye, abahinga muri ico gisata basanga ata muntu n'umwe akwiye kwigira sindabibazwa. Zenoman Rakiza n'umuhinga mu gutatura amatatu bidaciye mu ngimba akaba n'umwigisha muri za kaminuza aratanga impanuro mu cigwa ciwe muri urwo ruganda rwateguwe n'inama nkuru ijeje gukinga iyo nyabwoko.
Umuntu yovuga yuko umubano mwiza mu bantu arico kintu nkenegwa cyane iruhande y'ibifungurwa n'ibinyobwa, kuko nuwo bironka arashobora kuburaho abifungurira, arashobora kubura ahavugiriza umukenge. Niwo mushinge w'amahoro. Umuntu adatekaniwe mu babanyi, mu nshuti no mu bagenzi, mu muryango, arashobora kuba mbere n'inkomoko y'ukubuza umutekano abandi. Rero ahavuye imico nta kindi gica kiza, haca haba amazimu. Aya mazimwe rero yaribonekeje cyane gose mu bihe by'amagume twagiye turacamwo, gushikaho mbere n'imyibutsa mishasha nk'umwibutsa ngo ikiza kitaguhitanye kiraguhitaniza. Ubu n'umwibutsa waserutse mu 93, imbere yaho nta waruri. Ego hariho uwundi ngo hakwihenda wo kwihekura. Mu bisanzwe amatati y'amatora abyara amacakubiri mu ntwaro, kubahiriza agate hakazina muntu no kukigisha.
Uwo mugwi w'igihugu ufise intumbero kukubahiriza agateka kazi na muntu no kugwanya ukudahana ivyaha bija mu migenzo y'Abarundi cane cane y'abategetsi, nkuko bishimangirwa na Mutabazi.
Ni ukuvuga yuko bica bibyara iterambere, haca hazamo ico bita respect de l'autorité, kubaha ugutwara, kubaha ugukurira. Ivyo rero bica bituma Abarundi babana neza, kugira bavuga ati ahari amahoro n'umuhoro uramwa, kubera nkuko mubizi ingwano irasambura. Ubu izo ngwano ntizitegezwa kandi uheza ngo zisubire kandi kugaruka ngaha mu gihugu cacu. Igihugu cacu giteza kubaho ari igihugu aho umwenegihugu wese, umunyagihugu wese yumva yuko amerewe neza kandi akingiwe, akumva yuko amateka mukingira, akumva yuko ari mu muryango, ari nk'umwana ari hagati mu muryango. Hamwe avuga ati jewe ko mfise mukuru wanje, jewe ko mfise data, jewe ko mfise Sebarundi, nta kintu gishobora kuza kinyiganza. N'inzara tuzoyirwaniriza hamwe, n'umwansi tuzomurwaniriza hamwe, kugira ngo agataya kazi na muntu kabandanye gatera imbere nk'umuzingo.
Iyo nama nkuru y'igihugu imaze imyaka itatu igiyeho imenyesha ko yifuza ko abarundi barandurana n'imizi ivyiyumviro vy'ihonyabwoko iby'intambara hamwe n'ibindi byaha bihohotera agateka kazi na muntu. Nawe biri uko umugwi wa ONU ukora amatohoza ku Burundi weruka gushikiriza ko iyo ntumbero yari nziza yamaruka ba waraneguye ko muri iyo myaka itatu hari ibyaha byinshi byakozwe kandi iyo nama y'igihugu yari gukebura hakiri kare. Pierre Clavier n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI rukorera mu Buholandi bwanze ubujurire bwa Bosco Ntaganda, umunyekongo wari warahimbwe Tamineta, wakatiwe gufungwa imyaka 30. Mu mwaka w'2019 Bosco Ntaganda wavukiye mu Rwanda yahamijwe ibyaha 18 by'intambara n'ibyaha byibasira inyoko muntu birimo kwica, gushyira ku ngoyi y'igitsina, gufata abagore ku ngufu no gushyira abana bato mu gisirikare, ibyaha byakorewe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byinshi muri ibi byaha byakorewe mu ntara ya Ituri ikungahaye cyane ku mabuye y'agaciro.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Lusenda ziravuga ko kwivuza mu bitaro bya Ovila aho ni muri Kivu y'Epfo biri mu birometero 60 uvuye kuri iyo nkambi bizigora. Babwiye Ijwi rya Amerika ko bavurwa ariko badahabwa ibyo kurya. Barasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi HCR kubaha amafaranga yo kugura ibyo bakenera mu gihe barwariye mu mujyi wa Uvira. Bamwe muri bo baganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu mujyi wa Uvira.
Nta kuntu na kumwe umurefuje bo mwahoherereza ariya ibuvira noneho akabura ubufasha. Nkajewe nihereye kwa karorero naragwarije umwana yavunitse kuboko gushika yaho ngurana itike abayisilamu bibuvira ndashika ngaha nukuri naje nipakije ku mafaranga nguranya abayisilamu bibuvira nibwo bufasha abantabaje.
Mbese mufite ikibazo ko mugwaza abantu ntimubone ingemo
n'umuntu akasohoka ibitaro ari uko adakize hejuru y'ubu ya mikoromaki amakara inobagura amafaranga 15 hari yaragura 3 nukuri watwaye injya zikaguherana abari shida ucusaba gutaha dogitera gacha kwandikira urabimwereka ati byukuri je nganda hahangayikiye umugwaza ntaronke icarya na jewe ndiko ndishwa n'inzara dogitera cha kwandikira bagacha baguha ubusafiri kukuja mukavimvira mukavimvira bakagurondera ubusafiri bwa mirasi ariko nk'ubu ruhanga yaruzuye nta busafiri buhari uwe murefije niwe ugwa ku madeni n'udufaranga na poke nahise mpereza ubu nta kintu kimfasha mu nzu. Ikibazo dufite nuko badusugumira hariya ibuvira ntihagire umuntu atugarukira.
Ikibazo cyo kugwarira ibuvira kiragoye cyane ku buryo utaronka ibyo kujya niba ukorafata imiti utaronka ibyo kujya nacyo n'ikibazo.
Muvuye ngo mu nkambi bigenda gute?
Iyo tuvuye mu nkambi ugiye kugwaza umuntu kare hoho barashobora kuguha bakakugera ko adese yari ifise ukuntu ishobora kugera ku muntu bakaguha 4,000 mu iyinga ariko ubu biragoye byaranse no kwanka mu gihe abo muri akeye batibutse yuko bashobora kubarungikira injya mu bitaro murashobora kubwirwana mukanaburara mukamara n'iminsi mutari ko murage ari umugwaye nagwaje mu bitaro by'abasazi icyo gihe mbere hara twavuga yuko binagendeka mugabo ubu wapi ntabiriyo ntabiri ko biragenda inzara ni nyinshi imiti baraguha ariko ntabyo kujya ibyo kujya ntabyo
urasabye
turasaba yuko pame canke ubufasha bundi go dufasha mu gihe twego tuba tugwariye hari ibuvira koko mu gihe uruko raronka imiti ntabyo kujya ufise naco ni kibazo ni bwa bundi bugwaye nyene hari ngi usanga ubwiye muri malnutri ubwiye gufata ubuyi canke ibikinda kinda mu gihe ufite umwana
abagwaye hariya ntago babagemura hasere canke pamwe kuvuga bari imenya kandi hari usanga yibana ari tayimwe kugira rero age bikagora ugacusanga kugwara ari kategwa imiti nubundi atari buje bikamusonga biragorana cyane kuko urumva naha aya mahera baba yaduhaye azaze inyuma amezi abiri warinze kuyakorera aheze wamaze kuyajya yose baguha wama wishura kugira rero yugwajije kugira uronke ibyo umuha umugwayi iriya biragorana gose ni kuvuga inzara kubagwayi ni nyinshi nundi
mwifuza ko akugwije
kwe twifuza yuko boza baraduhinja hageze batarenza kamezi kandi bakongera bakitaho umugwayi kuko zijyanje babamuhaye ajya ngaha mukuri pame iyagwayiri yabisaba uburyo bwinshi bindi byinshi byo kwa bamubwira ngo guri ibinibi bigatuma rero umurefije ataronka uburyo bwo kuba yoguru yoronka injyaho umugwayi arije umugwayi cyora kuvuga nkene YouTube nawe atabushoboza afise
ubwa mbere ico umenya nuko atari kenshi mbere naba bikeneye kujya kuvurirwa hari ibuvira atari benshi bahereza ubwo bufasha mugabe iyo bishitse ukaronko umuntu akaronko bufasha bakamujyana kumuvuza bo bavuga yuko bamufashisha imiti n'ibindi byangenerwa by'ubuvuzi mugabo kenshi ifungurwa umugwayi n'umugwaje barimenya nuko
iyo mubwiye ayidesi babwira gute
ayidesi bo mu byo bapanze mu gufasha impunzi ifungu kwa na kwa habishi zemo na kwa habiri mgo mufuja wa panze kumaka kumaka
none murasabiki
bono kufuga dusaba hasere hasere kuko nivo niyo ya haji soko adese kugirango icho kino kabisa wachigi yoko barabe kuko abantu niwa gwari hari ibu vira ni mukavu barakunda guhanga barakunda gura ningorane cyane kubura kubura ibyo bafungura kandi bikaba babazi
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amashyira hamwe y'abarundi kazi baba mu mahanga hirya no hino ku isi yahuriye hamwe mu rwego rwo kwizihiza no kuzirikana umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore. Bamwe mu bayobozi bayo mashyira hamwe barimo Evelyn Kuze na Ella Mugisha bari mu gihugu cya Mozambique, Aline Tubisabimana muri Arabia Saudite na Ella Uwimana uyobora ayo mashyira hamwe ku rwego rw'isi utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baherutse kuganira na mugenzi wacu Oriane Tangishaka bavugana kuri uyu munsi n'icyuvuze ku bagore. Madame Evelyn Kuze uri Mozambique yatangiye atubwira uko babayeho muri icyo gihugu.
Nabitanguye nyiri umwana narigana nyokuru yokura abyara papa yaravuza ikintu kimeze nk'igikunga kingana n'igisabo aho niho mbyamura kuko ndafite nabadata bacu barimba urumva ni ingabirano ariko bita mu rurimi rw'amahanga eredite
umva byavuye mu mujyi
rero natanguriye mu makrebe mu migwi itamba nkajya nkompoza n'indirimbo z'intambo urumva ndabyina hanyuma nyuma nsamye ijambo ry'Imana asanga riranyemerera kuvuza ibikoresho kavukire imiduri amakembe inanga ego rero ndabitangura muri 2010 mwaka 2010 niho natanguye kubyimenyereza ndi mu mugwi witwa Akiwacu Band waje mu nyuma ariko abatama babakanga bitwa batorobeka niho batanguye kumenyereza banyigisha naho nje nk'ikomporezi ndirimbo ama nk'icurangira n'igicurangisho kanaka kijyanye n'umurya w'iyo ndirimbo n'injyana.
Reka twumve imwe muri izo ndirimbo hama utubyire ibijyanye n'iyo ndirimbo.
Yego.
Mind.
karoshe cyane karimo majambo menshi atandukanye arimo ubutumwa butandukanye kumbure kubata kazi cyo kari kagamije uwo tubwira byinshi kuri ko
ego ubundi umuririmbyi wari we aruririmba ahimbaza Imana aruririmba ibyakaranga aririmba profane se no muvugishwa cyane cyane no muvugishwa buzima bwiwe iyo ndirimbo nayihishuriwe maze gusoma Bibiliya ndasoma abadutanguriye basogokuru Aburahamu mu kwizera ndaraba ubuzima babayemo ndaraba uko ngene bizera ndaraba ubutwari bwabo ndaraba ubuhizi kandi nsanga ubuzima tubayeho buratandukanye n'ubwabo ndibaza ikibazo none twe ko mwe muyera yatumanukiye tukaba dutegerezwa gucika ahubwo kubera ko mwe muyera bamuri twebwe tukaba dutegerezwa gucika abahize ahubwo gusumba nkaba mbona yuko abo muri ururunganwe atabuhize dufite bushobora gusumba ubwa bajya basukuru ntangura rero gukompoza ndayita intasho ofete mu bisanzwe umuntu atashe umuntu akumbuye nimba batutahije ntibadutahije kubera ko bashaka ngo tubasangeyo vuba vuba ducenyutse mu myaka nk'iyo dufise ahubwo baradutahije batubwira bati mucike intwara ahubwo cyane kubera mwe muyera aba muri mwebwe nta kiza kabushungwe ngo yisubirire mu ijuru ahubwo muri abana iminsi n'iminsi uwo nyine niwe ntwari niwe wo kubarwandira iyo ndirimbo rero yaranyigishije ituma ninjira rwose byimbitse mu bakenyezi b'intwari babayeho mu gihe cya kera dusoma muri Bibiliya barimo ba Debora bahagurutse abashingantahe baneshejwe ku rugamba mu gihe cy'abacamanza ba Esteri ukuntu yatinyutse akarinda akagenda imbere y'umwami ngo n'abayuda bakire bari pfa bose ntabarusi ukungene yakubite ntabukwe ata n'umugabo yitega adiga kuzoronka mugabo ubwo rukundo ndarufata nk'ubutwari ese ko nta mwe muko atanze muyera yarafite ubwo butwari bwavahe nca rero numva ko ari ntasho ariko arantasha ati nawe ukunde naho bitoshoboka yuko ukundire ndaba ba Eliya Elisa ntanga ukunge n'amavuta bari bafite yasa nakorana na mwe muyera kandi mwe muyera ni mwe mana rero ndavuga nti amavuta ni ubutunzi kuko ayo mavuta bari batekeye niyo agenda akora ibitangaza azura abana agenda avana mu madeni abapfakazi murabona n'igihe Elisa yari amaze imyaka irenga ijana yapfuye amagufa yiwe yazuye umuntu bagiye kumufuba kumuhamba bumva amasasu aravuze bariko baragwana hirya yabo baca bata ikiziga hejuru y'amagufa ya Elisa kiza kibakiyeho cyatanze imuhira ubwo ni ubuhizi nizo ntasho nshaka guha aburunganwe rwanjye abakenyezi b'uburunganwe rwanjye abigeme ngo bahaguruke nk'uko ba Debora bahagurutse bakagwana kandi bakarwanira agateka kabo k'abakenyezi bakarwana n'agateka k'abashingantahe numva
ruko noyisobanura ni ubutumwa buhambaye ubutumwa bukomeye cyane rwose kandi indirimbo zanyu zirimo amajambo akomakomeye ni naco gituma kumbure abatari bake bakunda kumviriza indirimbo zawe hariho abazumviriza bifuza kumva indirimbo kama z'igihugu cy'u Burundi harimo n'ibikoresho kama none dusubira inyuma gato abaririmbyi bakoresha kandi bakina ibikoresho kama mu Burundi b'abakenyezi muri benshi
oya turacyari bake gose ngo ntibarijukira kubivuza kuko hariho kiradira mu mico n'akaranga by'iwacu bituma abigene n'abapasoni bitinya icyo rero ni intambamyi ikomeye cyane mu guhagurutsa iyo ngabirano tuvuge murabona musomye muri Bibiliya Bibiliya iratwemerera iravuga ngo muvugirize uhoraho impundu agashako kingoma muyivugirize ibifisi imirya byose bibiliya ntivuga ngo mwe bashinga ntahe muvuze muvuze impundu muvuze iki muvuze iki muvuze inanga oya iravuga ngo ibihumeka byose bivugirize uhoraho ibicurangisho by'imirya karero nanje ndahumeka ahubwe uko guhishurirwa nagize njewe basha njewe n'Imana yabimpaye ariko hari igikorwa gikomeye Imana yanshize ko ntegerezwa gukora kugira ngo n'abandi bakanguke kandi bakangukire ingabirano yabo izahabona
none nk'ijambo nk'iryo canke ubutumwa nk'ubwo iyo ububwiye abagabo babyakira gute babivuga kwiki cyane cyane mu mico kirundi yuko nkuko wabivuze hariho zakirazira nyinshi ku mugore ku mukenyezi ku mwigeme bo babigishura bate
ego si benshi babikunda utusanga bikengeretse nkanje ngitangura kuvuza umuduri naratakaje abagenzi abakenyezi twagendana twaririmbana twatambana bakavuga ngo umuduri ngo nta mukenyeza avuze umuduri ngo nta mwigeme avuze umuduri iki nsana hari gihe natanguye gukora umuduri no kuko iminwe ni njye nabitanguye ariko kubera ko nari nabihishuriwe muri Zaburi 81 umurongo wa gatatu na Zaburi 50 birabinyemerera rero niba kwe nagiriwe ariko muri iyo minsi yo gutangura muri 2010 naratakaje abagenzi kubera baravuga ngo ni kiranga ngo ni ibintu bya kiranga ibintu kandi nta atawusumbye abarundi kwemera Imana no kwakira Imana mushobora byose rero hari mu intambamye zimeze uko abagabo nabo bati oya nta mukenyezi wo gukubita ku ngoma kandi ikiremwa muntu cyatanguriye ingoma cyatanguriye abandi gukubita ingoma ni Miriam mushiki wa Aaron na Mose usomye Bibiliya niyo ndirimbo intasho irabivuga ati ntutinye niwihende ni nanje ingoma naravuza iyo niyo ntasho izo nizo ntasho Miriam ariko arampa mu ijambo ry'Imana rero kirazira yo mico y'iwacu iratuma nakaranga kumwimerere cyangwa icyagezwe cy'uhoraho gitenduka
shuti mu duteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe amajwi ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro.